kiganiro.
François Kimana niwe muhinga w'ibyuma hari gisinda isenganije ngiye kubashikiriza ano makuru mu Kirundi kuri radio televiziyo kuri radio isanganiro nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuyobozi w'ishyirahamwe Parseme abona ko hakiriho ibibazo mu bijyanye n'amasezerano canke ubushobozi bw'amashyirahamwe y'ugwaruka yacukuye ubutare buheruka gushogwa hanze. Faustin Ndikumana arongoye Parseme asaba leta y'u Burundi gushyira imbere ihiganwa ry'amashyirahamwe acukura ubutare ku bwa Pamphile Malayika yahoze ari umushingamateka ngo kugira umuco wiyongere mu rugo rudandazwa rw'ubutare ngo nuko ibwirizwa rigenga ubutare ryo kwigishwa mbere rigakurikizwa mu gihugu ngo ntibarota basubira gutonda ku kazi mu mwaka w'ishure buca dutangura nabo ni badatunganirijwe ku bijyanye n'itunganywa rishyashya ry'imishahara ibyo bita mu gifaransa nouvelle politique salariale ni abagize amashyirahamwe ahurikiyemo abakozi ba kaminuza y'u Burundi ariyo SPEIBE SPATEIBE na STEIBE ni ibyavugiwe mu nama rukokoma yabahuje kumuhingamo wo kuri uyu wa gatanu. Abigeme n'abakenyezi bagera ku 21 barakubaguwe bongera barafatwa ku nguvu babikorewe n'abakoresha babo mu bihugu bya Oman na Arabia Saudite. Ishyirahamwe gishinze kugwanya ihohoterwa n'ubushomeri Arishoto risaba leta gukurikirana amasezerano bagirana n'ibihugu by'Abarabu. Sangwa ikaze muri ano makuru.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Amasendika ahurikiyemo abakozi ba kaminuza y'u Burundi ariyo SPEIBE SPATEIBE na STEIBE na STEIBE bamenyesha ko batazotonda ku kazi mu mwaka w'ishure buca utangura badatunganirijwe kubijyanye n'itunganywa rishyashya ry'imishahara ibyo bitwa nouvelle politique salariale. Nibyavuye mu nama rukokoma yahuje abarongoye ayo masendika n'abayahurikiyemo kuri uyu wa gatanu mu gihe bariko barabira hamwe ibijyanye n'intunganya shasha y'imishahara ku bakozi bagengwa n'amategeko yiharije hamwe n'ibijyanye n'uturusho mu by'uburaro. Professeur Désiré Nisubire arongoye syndicats SPEIBE agashikiriza ko badatahura igituma badatunganirizwa kandi ayo mafaranga yarategekanijwe mu mafaranga leta ikoresha. Tumutegabi
inama yabaye kuri uyu munsi twayitumye ko kubera hariho icizere cy'uko abakozi bashobora gutunganiza turavye ivyerekeye itunganywa rishasha ry'imishahara bikaba byari kuja mu ngiro bitangwanye n'ukwezi kw'indwi. Turavye rero twasanze tugeze mu kwezi kw'icumi ivyo bintu bitaraja mu ngiro. Tukaba tuzi ko mu itegeko rigenga amahera leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka w'2025 ushira w'2026 ayo mafaranga akaba yarategekanijwe. Tukaba rero tutanze tuma ayo mafaranga ategekanywa hanyuma abajejwe kubikora nabo ntibabikore. Ico kibazo kigira kabiri cari kijanye na bimwe muita uburusho mu by'uburaro bita mu gifaransa en amethodologie bikaba byavuye mu rubanza amasendika ya kaminuza y'u Burundi yitwariye kaminuza kubera kaminuza y'u Burundi niyo yonyene ikironka en amethodologie ya 25% ariko abandi bose ubu baronka 60%. Urubanza rero rukaba abakozi bararutsinze bariko rero turababwira aho rugeze tukaba turiko rero turarukurikirana buke buke kugira ngo turabaho uko bigeze. Inyuma y'uguca hirya no hino y'ivyo bibazo, ku kibazo ca mbere abakozi ba kaminuza y'u Burundi bumvikanye yuko kubera basanze ikibazo kiri mu biro vy'umukuru w'igihugu basavye abarongo ya masendika kwandikira umukuru w'igihugu bamusaba yuko yobwira inzego ziri mu biro vyiwe gukora ivyo bintu vyasaba. Hanyuma bongera bavuga bati mu bisanzwe kubera akazi kumwa umwaka mushasha agiye gutangura yuko bazotangura umwaka mushasha ari uko ivyo bintu bivuye mu nzira ku kibazo kigira kabiri abakozi bavuze bati urubanza ko rukiraho ruri mwebwe muturongo mu masendika mu rukurikirane ku munsi ku isaha kandi ruje mu ngiro hakirikare na cane cane ko rumaze igihe kinini baciye naho bongera ko bati mbega none ko nubundi iteko ry'umukuru w'igihugu rigena uko imishahara iri kiratunganywa ubu muri kaminuza ya Burundi ugwemeza neza yuko endamete dorojima ari 60% kubera ivyo vyovyo bitaraja mu ngiro muri kaminuza ya Burundi ivyo rero nivyo twashikirije nizo twumvikanye muri inama hanyuma tukazoba mu gihe hazoba bikenewe tukazosubira tugatuma ko bakozi twishurana cane cane kuvyo badutumye
Ishirahamwe Parseme risaba leta y'u Burundi gushira imbere ihiganwa ry'amashirahamwe acukura ubutare imwe mu ntumbero zotuma haba umusaruro muri ico gisata umuyobozi w'iryo shirahamwe abona ko hakiriho ibibazo mu bijanye n'amasezerano canke ubushobozi bw'amashirahamwe y'ugwaruka yacukuye ubutare buheruka gushogwa hanze mu gihe umukuru w'igihugu yatanguje ico gikorwa cyo gushora ubwo butare mu gihugu cy'Ubushinwa Faustin Ndikumana anegura ko ico gisata kikirangwamwo kujuragirika aricyo gituma amafaranga cinjiza ataja ku mugaragaro Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parseme
ibintu by'ubutare urabona ko hakiriho kuzimagira hanyuma kandi ugacuraba nibyo avuga ati abantu bagiye gucukura ubutare ngo rwarukuru n'urundi ugasanga ubuhinga biri kubirakogwamwo ntibushemeye cyane nta professionalism irimo n'ibimwe biri kubaravuga kubari basanzwe babikora kinacho nayo masose yo rwaruka gira shore ubutare ni leta nikiye gisata cyahita kigukira shore ubutare kandi noneho mu by'ubushore ubutare gihambaye nimba amadubiza zobavuyemo n'ukumenya inge nangana ko yashitse mu kiga cyari wiweje rero igisata cy'ubutare kugira kimire neza cuhagara ku bintu bikurikira politique cyangwa strategy minie ijanye n'igihe cya none kumenya ingwane z'ubutare bufise tuzatora zitora inyishu gute hagaca bico bita carte miniere actualize kumenya ubutare dufise neza arabahinga babwerekanye atari ibyo kuzaturaza ngo ubu tubutoye ngo abakodokoro nje baramuduhishije ubu turi igihugu cigenga kamenya ubutare utunze neza uko bungana igiciro mpuzamakungu n'ingene bushoka inyungu ishobora kuhakura hanyuma agace bico bita coordination institutionnelle inzego zibiraba kandi zigakorana neza atakwinuba na cyangwa ataguhezanyayo kandi zikaba zifite ubasha bukwiraboratoire ari abahinga babinonose babize hari n'abanyamahanga bishoboye akaza bakwikoramo hari berbe hari amaduwari hari za obere ibyo byose bigakora bisenyera ku mugozi umwe ngo ikindi ni kumenya kugira konkiransi kumenya abangena abantu bahayanwa baje kugira iby'ubutare bigakorerwa mu muco amakontra akamenyekana ni bande baje batowe gute hariho kwinjira muri cya gisata itiye cya kigo itiye mpuzamakungu igihugu kigiyemo kiraza bakagikontrola bakarabishoka byose kuri kurerekana neza amahirukurayo n'ingene yakoreshejwe n'urwanya igiturire rero ugasanga burya kugira ntibiboneke n'abantu mu nzego zikomeye ariko barakora nabo ariko barakora iby'ubutare amahera bakagabangana ugasanga igihugu cyahombe
Nayo Pamphile Malaika yahoze ari umushinga mateka arashima ko umukuru w'igihugu aherutse gutanguza ishyogwa ry'ubutare ku mugaragaro mu makungu ariko agasaba ko icyo gikorwa cyoca kibandanya no kubundi butare busanzwe bwimbwa mu mihingo itandukanye y'igihugu akavuga ariko ko hariho ibyategerezwa gushyirwa ahabona imbere yuko ubwo butare bushyogwa mu gihugu cy'Ubushinwa harimo guhiganirwa iryo soko ouverture des marchés mu gifaransa
ariko rero nubwo twabonye ko izo toni zashowe ntabuze ibibazo byinshi abantu bibaza none ko ubwo butare bwimbwe mu mezi atatu n'ugwaruka ruri muri association kandi ibwirizwa rigenga ubutare yarivuga ko ama association cyangwa amakoperative ashorera ku makontwari akaba ariyo abagurira akaba ariyo aheza agashora byaba byarakurikijwe ko imbere yo gucukura habanza gutangwa impusha hakaba n'ibyigwa etude de feasibilité kugira hamenyekane ubutare ingene bungana potentiel amahera azovamwo n'igihe bizotwara hakaba n'amasezerano bitambwe France convention minière yerekana ibyo abene igihugu bo mu micungararo bahungukira cyo bita impact socio-economique byaba byarabaye mbega mu gutanga isoko yo gushorera mu Bushinwa hoba harabaye ihiganwa kugira ngo bigaragare ko ubushinwa ari bwo bugura ku giciro cyiza. Mbega ko urwo rwaruka rufashe mu mugongo na payeje nayo hakaba hariho uburyo ihabwa na leta biciye muri bije yo ku mwaka ku mwaka. Nibyo urwo rwaruka ruraheza rukayasubiza, none bishitse ntiruyasubize. Numva ko yari amahera ya leta yateza gukora iyindi migambi aba yahombeye mu rudandazwa. Mbega amatagisi ajanye no kurondeza no gucukura ubutare, amatagisi avuye mu kugura no kugurisha kw'amakontware, amatagisi avuye mu gusohora ubutare cyo bita taxi do droit de sortie cyangwa taxi do droit de douane yoba yaratanzwe. Amahera y'agaciro azovamwo azoshikira mu ibanki nkuru y'igihugu cyangwa mu ibanki komersiyale nk'uko bitekanijwe n'ingingo y'148 y'ibwirizwa rigenga ubutare code mine. Rero hari hakenewe umuco kuri ibyo byose no ku bindi twoba tutashikirije.
Kubwo uwo muhinga mu bijanye n'ubutare, kugira ngo umuco wiyongere muri urwo rudandazwa, ngo nuko ibwirizwa rigenga ubutare ryo kwigishwa mbere rigakwirikizwa mu gihugu, kugira ngo abantu babanze batahure ibirimwo, na cyane cyane ko iryo bwirizwa ryo hinyanyugwa hakajyamwo ibihano ku badashaka kurikwirikiza. N'ubu nyene tumukwirikire.
Harakwiye ko rijya bwirizwa rigenga ubutare n'amategeko merekeza ko byogwizwa kandi bikigishwa bihagije mbere bigahindurwa mu Kirundi nk'uko ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya gatanu agace ka kabiri risaba ko amabwiriza yose yo mu Gifaransa yaheza agahindurwa mu Kirundi. Nk'uko Leta ya Repubulika y'u Burundi yari yatanguye muri 2012 no muri 2023 ingendo yo kwinjira mu bihugu bihurikiye mu mugambi itiye ikaba ari mu Gifaransa Initiative pour la Transparence dans les Extractives, hakaba haranasinywe ku igenekerezo rya 2015 itangazo ryo kugomba kwinjira muri itiye kwa Leta y'u Burundi. Rero iyo processus yobandanye kugira ngo habe intwaro ibereye muri icyo gisata amahera akivamwo yiyongere kandi agaruke kubena igihugu igiturire gihere abanyamitahe mva makungu nabo babone guhurumbira icyo gisata mbere n'amakori atangwa bigaragara ko ashika yaje. Nubwo ibwirizwa rigenga ubutare haheze imyaka ibiri gusa rihinyanywe hari muri 2023 hobaho kwiyumvira kuzosubira kurihinyanyura ubugira kandi na cyane cyane ku bijanye n'ibihano bihabwa abatari kurikije nk'amande asabwa asana ari hasi kandi icyo gisata kivamwo amahera menshi arenga amamiliyaridi ariko ugasanga amande manini ntarenga imiliyoni ijana mbere mato yoyo ugasanga n'ibihumbi amajana atanu.
Amakuru yacu tuyabandanize mu gisata cy'ubutunzi. Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB iragabisha abantu bose bakoresha inoti z'amafaranga y'u Burundi n'ibiceri mu gushariza ibibanza biberamwo imanza n'ibikoresho by'imanza ko uwuzokwagigwa n'izo nyifato ko azohanwa hakurikijwe amategeko mpanabyaha y'u Burundi. Mu itangazo ryo kwigenekerezo rya 9 gitugutu uno mwaka ryasohowe n'iyo banki nkuru y'igihugu rivuga ko ibyo byerekana ugusuzugura ayo mafaranga y'igihugu bigatuma kandi izo noti zisaza n'ingoga bikanatosekaza ishusho y'igihugu. Ibanki Nkuru y'igihugu BRB imenyesha kandi mu iryo tangazo ko uburyo ikoresha mu gukora ayo mafaranga ashobora uburyo bukoreshwa mu gukora ayo mafaranga ashobora gushikira abanyagihugu ari kugira ngo ashikire abanyagihugu ari bwishimurantunga cyane cyane ko bisabwa ko izo noti n'ibyo biceri bitegerezwa gusonegwa no gukoreshwa neza kugira ngo birambe kandi bigume byizewe n'abantu bose. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi isabye abarundi bose abajejwe intwaro n'inzego z'umutekano n'ubutungane kwamirira kure no gushengeza abazoba bariko baronona amafaranga y'igihugu kugira ngo izo noti n'ibyo biceri bifatwe neza.
Isanganiro inami sumbingimba.
Amakuru yacu tuyabandanije mu gisata cy'imibano abigeme n'abakenyezi bagera ku 121 barakubaguwe bongera bafatwa ku nguvu mu nabakoresha babo mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite bishikirizwa n'umuhuza bikogwa wishyira hamwe gishinze kugwanya ihohoterwa n'ubushomeri arishoto ashira ahabona icegeranyo cingene abarundi bariko barahohoterwa wa mubihugu bitandukanye vyanenda isaba abona ko bitangaje ingene abaserukira Burundi muri ibyo bihugu baguma mu gacerere agasaba leta gukurikirana amasezerano bagiranira n'ibyo bihugu
mucegeranyo cy'ishoto tugomba twubereke bihugu bimwe bimwe twashe gukoreramwo kuva kwezi kwa mbere mwaka 2025 gushika itariki 10 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2025 nukuvuga yuko amabi aturadishinga kandi twiyamirije akoregwa barundi bari mu bihugu nadondaguye Malawi, Tanzania, Zambia, Oman na Arabia Saudite bafatwa bunyamaswa barahohoterwa bamwe barapfunzwe bafungiwe ubusa n'ubaguma bafungwa abandi borezwe gufa baracuga gufuna na buhoro bagahamugwa n'umutima mu cegeranyo cya ishoto mu gihugu cya Malawi Abarundi baliyo cyane cyane muri Kandohofije bita Zarenka turafise abarundi bahohotewe bashika babiri barishwe bane nabo barapfunzwe abo bishwe bara umutari aba nabo bapfunzwe bacuruza amauti mu gihugu cya Zambia abarundi 13 barishwe abarundi 169 barapfunzwe bidahuye bitagira amategeko cyo twita arrestation arbitraire 19 barahohotewe abakora muri Zambia muri Oman mu bihugu vya Arabia Saudite abarundi kazi bariko barahohoterwa cyane bacugwa gufuna na buhoro abafaso ni abarundi kazi 121 barakorewe gukuba kugwa mu mazu bakorewamo bongera barakorewe vya forambi mucegera cyacu tongera batwereka yuko abarundi kazi mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite 97 barafungiye mu mazu basanze bakoreramwo mu busho utazwi temewe n'amategeko n'ukuvuga bafungirwa mu vyumba mu buzi bwa sugumwe mu mazu asanzwe mu mpango bakoreramo 12 mu bihugu bya Oman na Arabia Saudite barishwe bakorera omabi abarundi kazi bacu mu bihugu bya Oman na Arabia Saudite n'abakoresha babo turiyamirije cyane kandi twateye ivyatsi iyo ntumbero mbi igayitse yo kunyaga gataka kazi na muntu gupfungira ubusa abarundi batandukanye muri ivyo bihugu kandi arishoto irabaje cyane kandi biratangaje cyane n'agacerere n'ukwihorera n'ukuba sindabibazwa by'abambasadeur b'abarundi barungiswe muri izo bihugu n'u Burundi guhagarara igihugu cy'u Burundi mu gihe batari kubarahagararira agateka ka bene Burundi arisho to kandi iboneye gusaba leta y'u Burundi gukurikirana amasezerano igiranira n'abafashanya mu guhanahana abakozi baje hanze ko ashigwa mu ngiro uko babisezeranye
Makuru kuri radio Isanganiro arabandanya abamenyesha makuru bakorera mu ntara ya Gitega bavuga ko imwe mu ngorane bagira mwirangura ry'akazi kabo ari ndongozi zidatanga amakuru canke zicagura ibimenyesha makuru ziyaha umushikiranganje ajejwe ama radio n'ibimenyesha makuru akaba amenyesha ko indongozi zose ziherutse gutogwa no kuronswa amabanga zisabwa gutanga amakuru zisabwa gutanga amakuru kubamenyesha makuru abamenyesha makuru kandi barafise n'ingorane zijanye n'imishahara idakwiye uburyo bwo kwiyunguruza ibikoresho no kutaronswa inyigisho zo kubakaririza ubwenge ni mu gihe umushikiranganje wo kumenyesha makuru kumuhingamo wo kuri uyu wa kane Igitega yabonanye n'abamenyesha makuru bakorera muri iyo ntara ni inkuru tubaza Gerard Nibigira
abamenyesha makuru bavuze ko hari bamwe mu ndongozi n'abategetsi batabaha makuru
hariho rero igihe inkuru yicangiriye ibikenewe umuntu akagenda polimaki adresa ku muntu umuntu abijejwe umutegetsi kanaka canke undi mu motorite ukidondora ati je ndi naka ibindanga ngibi ingo yango ico kinyamakuru ngo kore yango ntacyo nzi ivyo vyama vyashitse kenshi tukibaza yuko mu nama atandukanye canke muri conseil des ministres muza muragishikiriza umuntu afise ibimuranga bakamuhinyisha ivyo ari karabaza kuko n'umukuru w'igihugu yaravuze mu biheruka ati jamais sans remedie ico kintu rero menga ntibaracumva neza
kuri ico kibazo mushikiranganje ajejwe kumenyesha makuru nibimenyesha makuru Gabi Bugaga yavuze ko indongozi ziriko zirahabwa amabanga ubu zitazoha makuru abamenyesha makuru zizofatigwa ingingo
abantu badatanga amakuru kandi ari twabajeje bagushikiriza aho bahagaze mugabo nabo kenshi ntawo yemera guhakana kwishura ikibazo umenyesha makuru ku kintu jejwe ubazwa wowe batawundi unakibazwa nk'ibyo byo turimo amafu mari karaba wanse kuvugaho urumba deja bizabanze gose hajya hacapa tuzindi ngingo zimeze ukundi kuntu ubu unye mwitegure kwa muzo abari kwashinga mabangu utazovuga ibyo bajijwe azavuga icyo gomba kunyegeza muri ico gihe bishobora kugenda kundi banukora kumugaragara kuri za benegihugu
ariko kandi asaba n'abamenyesha makuru kwerekana ubwitonzi iyo bariko barasaba amakuru
abajournaliste cyangwa abamenyesha makuru bishika bakihenda gato kuko bazi ko ari abamenyesha makuru barekuruye gushikira hariho hose bagashika badacyo bashatse ubwo nyene atanamara musatanze rero mukorondera makuru bisa no kuresha ariko mugabo uko twitwegera amasuruse yacu kumeze neza gutuma batugira confiance
abamenyesha makuru bakaba barashikirije n'izindi ngorane nk'imishahara idakwiye kubura uburyo bwo kuyunguruza ibikoresho bidakwiye hamwe no kutaronswa inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge igitega Jean Bigira ku radio televiziyo isanganira
Arakoze Gerard Nibigira ibiciro by'umuceri byaraduze mu isoko ya Kotebo iri mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura aho umuceri w'umurundi wahora ugugwa amafaranga 5,500 ubugeze ku 7,000 mu gihe uwo bita umutanzania ugeze ku 10,000 wahora ku 7,000 naho batashimye kuvugira ku byuma byacu abaganiriye na radio televiziyo isanganiro bamenyesha ko ibyo biciro ibituma ibyo biciro byo byaraduze nuko umwimbo woba wabaye muke abandi bakavuga ko urangurwa muri Tanzania wadugijwe igiciro muri ico gihugu ngo harimwo n'amatagisi yadugijwe ni nkuru tubaza Clovis niyo nkuru
Turi mu isoko ya Kotebu ni muri komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura uko ibyo biciro by'umuceri byaduze umuceri urimo ngaha mu Burundi muri kino gihe ugugwa amafaranga 7,000 ukaba wahora ugugwa amafaranga 5,500 umuceri bitumo Japone ukaba ugugwa amafaranga 3,500 ku ruhande rw'umuceri bitumo Tanzania ukaba ugugwa hagati y'amafaranga 9,000 n'10,000 ukaba wahora ku mafaranga 7,000 bamwe wadandaza ibico kiribwa twasanze muri iyo soko ya Kotebu naho batashimye kuvugira kuvyuma cyo bibaza ko umwimbo muke ubonetse muri uno mwaka ibyaciye bituma umuciro uboneka ari muke cyo bari kimwe mu bituma iryo duga ry'ibiciro ku ruhande rw'uwo muceri bita mu Tanzania bavuga ko baronka ku rugero ruto cyane ngo kuko wahora wuzana muri iyo soko adaherutse kuzana bongera kuko igiciro cyo kurangura mu gihugu cya Tanzania cyadugijwe ibyaciye bituma ngaho muri iyo soko bategereza kuduza amakuru kandi dukura muri abo badandaza Muna matagisi y'ico kiribwa yaradugijwe ikirimo ituma na uzimvye bagasaba leta ko yorabigasubiramwo ikiga neza ikijanye nayo matagisi
arakoze Clovis niyo nkuru imwe mu miryango y'abatwayo muri site Nyarumanga muri zone Buterere baridoga ko abana babo bariko baraheba amashure bamwe muri abo bavyeyi bavuga ko iyo batewe n'inzara abo bana bahungira mu iyarara riri muri ako karere kurondera ibyuma n'amaplastike bagurisha abo bavyeyi bakavuga kandi ko abo bana bamaze kuronka amahera baca baheba amashure basaba ubufasha haba mu bijanye n'ibifungurwa hamwe n'ibikoresho by'ishure nayo iryo yarara naryo rigashigwa mu kindi kibanza ni inkuru yashyira Irambo
Uwo mwana ni umwe mu bana b'abatwa bo muri site Nyarumanga bo muri zone Buterere ikibanza kivamo imiryango igera ku 450 harimo imiryango y'abatwa bamwe mu bavyeyi bo muri iyo miryango y'abatwa bavuga ko bugarijwe n'ubukene inzara nayo bafise ituma abana baheba amashure ku bwinshi abana bagaca bahungira mu iyarara riri muri ako karere kugira barondere ibyo bagurisha maze bashobore gufungura kuvura.
Mwana wonga hamaze gufatana n'ubundi mwana piga atangwa ko ara mu gahinga akabaheza amashuri waza kumuhiga hari giba munyegeza muzindi nzu ukamuhiga ukamubura uya akavyuka agenda kuyarara ntisubiye kumubona
twe ntibitworohera beshi twirukira kuryo yarara kabariho tuyungunganiriza numva tugiye tukabura kuri uyo munsi tutaha tukaryamuko yabadufise nk'imitahe gukora tukiyungunganya kugira ngo turabe ko umwana avuye ku ishure yoro nk'icyo afungura.
Abo bavyeyi bavuga ko bari bifuza ko iryo yarara gimurirwa mu kindi kibanza abana babo nabo bakaronswa ibya nkenerwa hamwe n'ifungurwa imbere yo kuja ku ishure.
Mbo ico nosaba leta nuko yarara bori duko aha haruguru yacu bakaryunguruza bakarisiba kure nk'ahantu abana batogera ko umwana wo ngaha kugira yige va muri demire atamuntu numwe araheza amashuri urumva kari kibara
areti karaba ico yokora kugira ngo abana bavuye ku ishure bakagira nk'ahantu bahitira bajya hama cyangwa bagiye bagahitira ahantu bajya bagenda ku ishure.
Umwe mu batowe muri akora karere nawe asaba ko iryo yarara ryo kwimurirwa ahandi hama iyo miryango y'abakaronswa aho barima
bose bari yarabamanda bara aho yagenye kuko bitaraba ngaho abana batowe bakatana kwa Mungu ni kwa diga alabiru ndo atabirunda mu mazu harima kwa Mungu akakuisha mwana leo amaze ku 2025 mbasura kwishu mbasura kwishu.
Hagufi y'iryo yarara ku ishure nshingiro rya Mubone baremeza ko hibonekeza guheba kw'amashuri kuri abo bana ku bwinshi. Shimira Imana Prime umwe mu bigisha rwo kuri iryo shure asaba ubushikiranganje bw'indero gushiraho ico bise cantine scolaire nk'uko bwari bwavyemeye.
Ndabirazwi cyane mu bigisha bose birazwi yuko rimwe na rimwe usanga hari umwana umengo yagwaye cyangwa ukamengo yaravye ariko twahavuye tumenya mu nyuma yuko ibari nzara kuko baguze agatumbura umwana acyusanga arabutse. Rero nibaze aruke leta yari yifuje no gukorera ngaha bari barabijeje neza na neza baraza bararaba byose kubikwiriye bagomba baze batangure kuzabafungurira abana kuri ino shuri kandi ico cyari kuzana umusaruro ukomeye gose. Uyo mugambi woshirwa mu ngiro hakabaho nuko bofashwa neza na neza mu bintu by'ibikoresho ama uniforme amakaye hama akacaba system ndo suivi.
Bavuye ivyo basaba iyo miryango y'abatwa isaba kandi leta yuko hokubakwa ikigo co kwakira abana bashoboye kubandanya kugira ntibasubire gusamazwa n'iryo yarara.
Arakoze Jayira Irambona aniyo duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Kuri mikro yari Alexis Ndayisenga. Shimire François Akimana yamfashije kugira ngo shobore kuvuga mu nyumve mugumane n'isanganiro.